Ingingo ya kacuru mshangandaje rumutekano wakabaye nabatwara komite y'igihugu igwanya ko COVID-19 kuva kuri wa gatatu abanyonga ibinyabiziga bicamafaranga n'abafasha kubijanye n'amabisi bakunze kwita abakongwayo n'abakokayi babwizwa kwambara udufuka munwa ingenzi izo zibitegerejwe kuva kuri uyu wa kane kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku bituro bitandukanye vyaba ivy'amabisi yo mu Gisagara n'iziduga mu ntara hagati ingingo yubahirijwe nk'uko amasoko yacu yabitwemereye eka n'abanyonzi b'amakinga n'abamotari nico kimwe ariko ikibazo nyamukuru abaganiye n'ijuru rya Amerika bise n'ubukene bw'ubufukamunwa n'igiciro kinini bugurishwa aba ni bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu hamwe n'ingenzi
aha kuri kote bubrema twagerageje kugifatamo neza hariho ukuntu twagiye twafashe twafatiye hamwe muri rusangi kugira ngo abashoferi n'abakombayeri bambare ubwo bukingirizo umuntu yari yabutuzaniye ubwa mbere bwaheze mu bikindi kintu rero turakorera ko tuca twiyaranja abatabufise kubushonesha mu isoko kuri hoteli
ikintu kitugoye twebwe ngaha niko atabwo kandi dusaba ko ubugabanyi bibereye abakiriya barakenye babushyire ku 500 cyangwa 1000 niburiburi 1500 nibashyire ku maministeri yo mu nzego zikuze ngo ngaha mu bakokayi cyangwa abakomvaye babugabanye igiciro babuzane hazane umukuru mesa abushira ngatu bugire ngaha ni 500 nimba ari 1000 safa
abadushona usanga kenshi bashabuzimba kwera cyabona ko ari imari igezweho cyane cyane bitenge bakata ukashitanga birabura birazimba n'abakacyabuzimba nimba ngahe mu Gisagara cyangwa mu Bujumbura bitworohera kuronka amafaranga 1000 tubyoroshe mu ntara za ruguru so 1000 bakironka bire bararima 1000 bigira kironka hariya ubumba amatafari nk'igihumbi kugira nk'igihumbi
mu ntazo hagati mu gihugu abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu na cyane cyane abatwara amapikipiki bafite ingorane yo kubura aho bagurira udupfukamunwa aba nabo mu buraruko bushyira uburengero mu ntara ya Cibitoke
ingingo twayakiriye neza ariko aho bigoreye ngaha ntabuhari ntawe turonka turukura niyo mpamvu ubona twese nta bwambaye bakeya kubashoboye kubukura muri otarako abatashoboye kuburonka naho nahanye ubona ko ntabwo twambaye
ino muri interiyeri bujya kugira budushikira inzi ko ari n'umuntu yanabyitira ubwo nta n'icyo umuntu twatwiyumvira ko twashobora kuba twakwinjiriza kujya ntabwo dufite
leta yoraba ikabukora bukwihama ikabutanga mu banyagihugu kuri gusa atacyo yiriwe irasaba n'icyo mbona cyo bagikuru
abatubahiriza ingingo n'izindi leta yagenye zirimo kugara amazu y'ubutambiro n'ibiteramo byo mu bunywero isaba ko bahanwa cyenkurikiye umuvugizi w'ubushikanganje bujejwe umutekano
abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano abapolisi bakabasabye gucabazubahiriza kunyene zishikirijwe atana kimwe bakuyemwo tugasaba kandi yuko umuntu wese atazozubahiriza azocafatwa ashikirizwe ubutungane ko azoba ari umugararije
abagararije mu ntara zimwe zimwe nka Rumonge mu manuko hashira uburengero iri muzegereye ikiyaga Tanganyika baje mu bihugu byo mu karere n'abavayo mbere kugera muri Afrika y'Epfo bakunze gucamwo abategetsi baho bamaze gufata ingingo zihariye Consolateur Nitunga uramatari wa Rumonge yabitangaje mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu bahejeje inama y'umutekano
umushoferi n'umukomvoye batazoba bubahirije ibyo byo gutwara abantu n'ibintu ari uko bambaye udupfukamunwa 50,000 uzoba ariko yiyunguruza nawe samba kuri uyu mushoferi umukomvoye bigashika agafatirwa mu modoka ariko yiyunguruza atayifite ni 5,000 hanyuma inama y'umutekano ku byerekeye abamotari nabone mukara zoba atayifite azoshibwa amande 20,000 uwazo batwaye nawe 5,000 watwaye 2,000
aberekewe n'izi ngingo zihimigwi yonyene
kuri aya mazu y'ubudandarizo umweru atazoba afite ibyo bintu bifuje yuko nabo zubata amande 20,000 mu byoro y'amashengero urabona yuko bagenda bakagundana bakaba benshi bagira bya bintu byo gutandukana imetero utazobikurikiza nawe ni tuzomuca amande ntari twavuze abahejuru twagejwe umweru abakunda kwakira abantu benshi ni mu butungane ni mu gipolisi ni mu ntwaro kwa bamusitaneri kwa buramatari mu byerekeye amagara y'abantu kwa muganga aho hose twifuje yuko izo ngingo dushikirije zikurikizwa atanimwe ibuye
kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi Burundi bwafashe ingingo nyinshi mu rwego rwo kurwanya COVID-19 zirimo kugara imipaka yo hasi hamwe no mu mazi ni nyuma yaho itegereza abandi urumugera wa corona bisubiye kwiyongera kuva ku itariki ya kane ku kwezi izi ngingo nk'uko perezida Ndayishimiye yihanikirije ko zibwirizwa gukurikizwa amaze kwitegereza cya corona umwanzi w'igihugu ntizikinishwa abakongomani 35 bahagaritswe n'igipolisi ku wa mbere bariko baje Bujumbura binjiriye kuri uruzi Rusizi ubafungiwe mu kibanza cya bonyene muri komisariya y'intara ya Cibitoke mu zindi ntara makamba mu manuko naho hari uwagerageje gutoroka ibitaro yatowe kumugera wa corona acarahagarikwa hamwe n'abandi bantu bose bari kumwe mu modokari mu mpera z'indwi heze yagerageza kuja Bujumbura kumpaka burundi bana na Tanzania kwa vera mubra ruko bishuru seruko harabani ubabu juu Amerika kwa baadhi la geje kuingia kuli wakabiri alikuwa yatakuwa mazii elogia ulikaneza juu Amerika.